Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi ry'Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda tuzikanira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi iriyobora. Kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Feministe Nshimiyimana. Inteko y'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye isaba Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe. Kuzigamira izabukuru muri Afurika biri ku rwego rwo hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi. 6% by'abakozi nibo bazigamira izabukuru.
Byoroshye ariko ama novuga gusansibiriza cyangwa kugenda tubahimiriza byaratanguye. Abo bigenda byoroha nibajya baba bari mu migwi nk'ubu navuze abo baroba cyangwa abatwara amamoto cyangwa abatwara binguruza bunguruza abantu cyangwa ibintu.
Arikad Nimubona, umunyamabanga nshingwabikorwa uhoraho wa komisiyo ishinzwe guteganyiriza ejo hazaza mu Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yabwiye igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite ko amufata nk'uwagize uruhare mu kwica umunyamakuru Jamal Khashoggi n'ikinyamakuru Washington Post. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden akomeje uruzinduko mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Kuri uyu wa gatandatu yabwiye igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite ko amufata nk'uwagize uruhare mu kwica umunyamakuru Jamal Khashoggi w'ikinyamakuru Washington Post mu mwaka wa 2018. Biden yavuze ko igikomangoma Mohammed uzwi nka MBS yamubwiye ko nta ruhare yabigizemo kandi ko ababikoze bakurikiranywe. Perezida Biden yagize ati yambwiye ko nta ruhare bwite yabigizemo atari ko nanjye namubwiye ko ntekereza ko arufitemo. Igihe yiyamamazaga Joe Biden yari yavuze ko Arabia Saudite ikwiye guhabwa akato kubera iyicwa rya Khashoggi. Yavuze ko atababajwe no kuba yarabivuze. Kuri wa gatandatu Perezida Biden yahuye n'abayobozi b'ibihugu bitandatu byo mu karere bikungahaye kuri peteroli. Arifuza ko peteroli byohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakongerwa. Mbere yo kujya muri Arabia Saudite kuri wa gatanu Perezida Joe Biden yabonanye n'umuyobozi mukuru wa Palestine Mahmoud Abbas i Bethlehem. Perezida Biden yavuze ko ashyigikiye ko Palestine yaba igihugu kigenga ariko avuga ko igihe kitaragera kugira ngo ibiganiro bisubukurwe.
Even if the ground is not ripe at this moment.
Nubwo bwose igihe kitaragera kugira ngo ibiganiro bisubukurwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwanjye ntabwo twacika intege mu gushaka ko Abanyapalestine n'Abanyayisiraheli impande zombi zakwegerana. Ntabwo twategereza ko amasezerano y'amahoro agerwaho cyangwa se ko buri kibazo kibonerwa umuti kugira ngo dutabare Abanyapalestine mu bibazo bafite magingo aya. Uburyo bwiza bwo kugira ngo urumuri rw'icyizere rutazima ni ukugaragaza ubushake bwo gufasha ngo ibintu bibe byiza.
Kubera iyo mpamvu Perezida Joe Biden yakuyeho icyemezo cyari cyarafashwe n'uwo yasimbuye Donald Trump maze umwaka ushize atanga miliyoni 500 zo gufasha mu kuzahura ubukungu bwa Palestine. Yavuze ko uyu mwaka azatanga izindi miliyoni 200 n'izindi miliyoni 100 zo gufasha ibitaro muri Yerusalemu y'Uburasirazuba. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ya makuru muri yakurikira no kuri internet kuri www.radio.com, kuri Facebook na Twitter turi kuri @radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Inteko y'abadepite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye isaba Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe no kumureka agasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nkomyi. Abadepite kandi barahamagarira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya izamura ikibazo cya Paul Rusesabagina igihe cyose habaye kuvugana mu Rwanda no gusaba ko arekurwa bihanganishije umuryango wa Paul Rusesabagina kandi banawizeza ko bazamugarura mu muryango we. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batatu barayibishwe barashwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana mu karere ka Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yepfo. Babiri bakoraga akazi k'ubuzamu muri kaminuza Ebenezer undi yari umuturage usanzwe. Iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yo kuri iki cyumweru mu gitondo. Kuzigamira izabukuru muri Afurika biri ku rwego rwo hasi ugereranije n'ibindi bice by'isi. 6% by'abakozi nibo bazigamira izabukuru. Ibyo ni byagaragajwe n'inama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri Afurika yashoje imirimo yayo kuri uyu wa gatanu i Kigali. Jean Baptiste Micomyiza.
Mu byagaragajwe muri iyi nama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri Afurika ni uko abakora imirimo itandukanye itari iya Leta cyangwa ibigo bikomeye batazigamira izabukuru kandi aribo benshi kuko bagize hafi 86% by'abakora imirimo muri Afurika. Arikade Nimubona, umunyamabanga nshingwabikorwa uhoraho wa komisiyo ishinzwe kwita no guteganyiriza ahazaza mu Burundi, avuga ko muri icyo gihugu naho hari ingorane z'imyumvire ku kuzigamira izabukuru ku bantu badakorera Leta cyangwa ibigo bikomeye.
Byoroshye ariko novuga gusansibiriza cyangwa kugenda tubahimiriza byaratanguye. Abo bigenda byoroha nibajya baba bari mu migwi nk'ubu navuze abo baroba cyangwa abatwara amamoto cyangwa abatwara bunguruza abantu cyangwa ibintu. Abo iyo ari benshi barabyumva, ariko umuntu n'umwe ku gatwe kiwe si bose bashoboka babibona cyangwa ngo bashoboke babyumva. Murumva ko tugifise igikorwa cyo kugenda duhimiriza.
Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gifite inshingano zijyanye n'ubwizigame bw'izabukuru RSSB kivuga ko ubu hari uburyo bwashyizweho bwitwa Ejo Heza butuma umuntu amafaranga abonye yose uko angana yayizigamira, nk'uko Ruhamya Byuma Bonaparte ushinzwe igenamigambi muri RSSB abisobanura.
Muri iki kigega nta mafaranga atemewe. Muri buriya bwisukanye bwa pension busanzwe umuntu atanga 3% by'umushahara we n'umukoresha akamutangira 3%, ariko muri Ejo Heza n'igiceri cy'ijana ushobora kugitanga. Nta handi biri ku isi aho ubwisungane aho ubwizigame bwa pension burimo abana batuye.
Mukantabana Immaculee uri mu kiruhuko cy'izabukuru ahereye uko kuba yarizigamiye izabukuru biri kumufasha kuri batakibasha gukora, avuga ko abikorera cyangwa abakora imirimo iciriritse nabo bakwiye kumva ko kuzigamira izabukuru bifite akamaro.
Amafaranga araza buri kwezi, nta kirarane kibamo keretse iyo wibagiwe gushaka icyangombwa cy'ukuriho. Badutegeka gushaka icyangombwa cy'ukuriho buri mwaka, ariko abantu bikorera umuntu yabashishikaza nabo kugira ngo bazigamire izabukuru, kuko nabo hari igihe imirimo igeraho ikagenda buhoro cyangwa se ikaba yanakunanira.
Abitabiriye inama y'ihuriro ry'abagenzuzi b'ibigo bishinzwe ubwizigame bw'izabukuru muri Afurika, umukoro munini bihaye ni uwo kunoza imikorere hagamijwe korohereza umuturage kubasha kwizigamira. Aha hakaba hibanzwe ku kwifashisha ikoranabuhanga rya telefone ndetse no kwemerera umuturage kwizigamira umubare w'amafaranga aba yabona uko angana kose. Mu Rwanda no mu Burundi, abagejeje imyaka yo gukora bazigamira izabukuru, ibyo bihugu bivuga ko bari hagati y'9% na 10%. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi yashyize umukono ku masezerano y'i Kampala, amasezerano agamije kurengera no gufasha abakuwe mu byabo bari mu gihugu ariko ntarashyirwa mu bikorwa. Muri iki cyumweru ingozi habereye inama yo kungurana ibitekerezo kuri ayo masezerano. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ayo masezerano y'i Kampala aratomora neza ko impunzi zahungiye mu gihugu hagati kubera ibituma bitandukanye zidatahukanwa ku ngufu hatahuka ubishaka. Ayo masezerano avuga kandi ko izo mpunzi zidashaka gusubira iyo zahunze ziva zigumizwa aho ziri hagashingwa ibigwati canke zikimurirwa handi iyo bene amatongo zirimwo bayakeneye. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bitavye ubwo ruganda bakira neza ibiri muri ayo masezerano. Abashinga amateka Leopold Hakizimana na Adine Manirabarusha batowe mu ntara za Ngozi na Muyinga bari muri abo.
Bamaze kudusigurira ibiri mwayo masezerano bakongera kadusigurira ibyerekeye abantu bateshejwe izabo mugabo bari mu gihugu twasanze igihugu cy'u Burundi abo bantu kibafise. Nukuri hari hageze yuko gishyira umukono kugira Burundi bushobore kuronka ivyiza bijanye nayo masezerano.
Twashije kubona rero yuko igihugu cacu naco ntatanzwe cyaremeye kirasinya ayo masezerano. Impunzi ngahi wacu n'utundi twadufise ayo masezerano hamwe rero yo funda akaja mu ngiro vuba cyo bavyiza kugira ngo abene giye gusubira muhiri wabo batekanye.
Abasiguriwe ayo masezerano ku minsi ya gatatu na kane bibaza igituma leta y'u Burundi yaratebye kwiyemeza kuyashira mu ngiro. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika Six Vision ni Muraba arongoye umugwi Sen IDH watunganije urwo ruganda atangaza imwe mu ntambamyi avuga ko leta y'u Burundi yoba yaragize n'akamaro k'ayo masezerano hamwe agiye mu ngiro.
Hariho ibihe byinshi bigoye twagiye turacamwo bishobora kuba vyaratumye iryo tegeko ritanyaruka kwigwa. Akamaro ka mbere nuko ahariho amategeko asanzwe yanditswe muri ayo masezerano y'ubumwe bwa Afrika jejwe abateshejwe izabo kungene bashobora gukingirwa kungene bafashwa mu bijanye n'amategeko mu bijanye no kwivuza mu bijanye n'iyo bavuye ingene ibintu byabo bikingirwa.
Umuyobozi mukuru ajejwe gusubiza muzaba baziteshejwe mu bushikiranganje bujejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda arahumuriza abibaza igituma leta yaratebye kwiyemeza gushira mu ngiro ayo masezerano y'i Kampala. Hatungimana Ponsier mu kiganiro cakurikiwe na bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika yasiguye ku mwaka w'2022 uzorangira uwo mugambi ugeze ku ntambwe ishimishije.
Kubitira abavuga ubushikiranganje bwa tya kazi na muntu ubushikiranganje ujeje imigenderanire tugiye kukivi kugira ngo turabe yuko ni muri buri mukiringo cy'amezi nk'abira imbere turabe yuko ayo masezerano yashitse muri leta kugira ngo bayike hama cy'abandanya n'izindi ntambwe zikurikirana kuvuga kuja mu nama nshinga mateka kuja mu nama nkingo z'amateka. Ubu rero twegeye kuri uno munsi tugiye kukivi kugira ngo dukore ibikurikira byose kugira ngo ibisabwa byose kugira ngo ayo masezerano Burundi uyemeze burundu.
Ugo ruganda nugo gusigurira batowe n'abajeje intwaro mu ntara zo mu buraruko bw'u Burundi ibiri mu masezerano y'i Kampala ku minsi ya gatatu na kane. Uruganda rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu ufadikanije n'ubushikiranganje bujejwe agateka kazi na muntu no gushigikirana hamwe n'ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi HCR. Ku bihugu 54 bigize umugabane wa Afrika ibihugu 40 nibyo byateye igikumu ku masezerano ya Kampala mwaka w'2009. Uburundi buharugwa mu bihugu indwi byateye ko igikumu ariko bitariyemeza kuyashira mu ngiro.
Hirya no hino mu ntara zitandukanye z'u Burundi abantu bafite imari tubutse bajya kugura imisozi n'amasambu bibaza ko arimo zahabu n'andi mabuye y'agaciro. Ni mu rwego rwo kuzabyungukiramo mu bihe biri imbere. Inkuru irambuye Pierre Clavera niyo nkuru.
Bamwe mu banyagihugu bo muri komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi babwiye Ijwi rya Amerika ko amatongo atari make n'imisozi miremire bimaze kugurishwa kubera abayigura bibaza ko harimo ubutare n'inzahabu. Aba ni bamwe mu bamaze kugurisha ayo matongo.
Ego narikurishije ku kitongo cyari kiwanje rero itongo rivuse mu inzahabu ntacyo tumuntu arigurisha kugira ngo abihimbye bampa amafaranga.
Itongo usanga twaguze kera ugasanga umuntu ariguze nk'ibihumbi nk'5,000,000 ariko kaje usanga itongo mu kigero turimo riri nko ku miliyoni zirenga 10. Niyo mpamvu cyo dufatinye we kurigurisha
tukaca twiteza imbere tukava no mu misa tukata mu bisagara ahantu hari amatara twisunure tuve mu mitumba tuja habona mbere tutere imbere tugure n'imyaba myiza ahantu hamwesha tuzaturarima natwe.
Bavuga ko atangaruka mbi babibonamwo ahubwo ko babukura mu cibo kuko bahagurisha menshi ubona ko nabakeneye baba ari benshi
kuvuga imetero 10 kuri 6 tugurisha hafi miliyoni 5.10 habwo cha 15 ku cyana 20 biratandukanye no kugurisha abantu atagiriza hawo kandi iyo bahimbye bagaheza haragaruka kakabi wawe
ahandi abajejwe intwaro bemeza ko abafisi uburyo bariko baragura imisozi n'amatongo ni mu ntara ya Bujumbura ahegereye igakara ahimbwa ubutare bwitwa ko ari agataka kadasanzwe tererare mu Gifaransa. Iyo ngendo yiribonekeza kandi mu ntara ya Muyinga muri komine Butihinda ahimbwa inzahabu hamwe n'ibubanza canke mu ntara ya Rutana ahari ubutare bwa Nikel. Yamara abo banyagihugu bemeza ko muri iyi minsi abafise amatongo yegereye ibyo bice birimo inzahabu n'ubundi butare hasigaye hari amatati menshi y'amatongo kubera abayagurisha inshuro zibiri canke akagurishwa n'abatari banyeneyo baravuga n'ayandi matati.
Ayo matati kenshi niyo yama agaruka wahisanga yaje mu iwanje mu itongo ry'iwanje ukayisanga n'ingorane ariko abo ku mutumba baradutunganyiriza neza.
Amatatarabaho kukiza habyo zibyutse ahantu mu mwonga ntizivuka iwawe gusa n'uwo mwadikanje zica ziboneka. Iyo bariko barimba rero kubera baca ndani usanga barengeraniye ingora ziravuka rero ngaho hantu.
Ubushikiranganje bw'ubutare agataka n'amasoko ntanga nguvu bwamaze kumenya ico iyo ngendo igamije. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye yabibwiye Ijwi rya Amerika i Bujumbura.
Ubushikiranganje bwaronse inkuru ko hariho abantu birigwa bagura amatongo irya nino bitwaje ko ayo matongo yo barimo ubutare n'ubundi butunzi bw'agataka kugira ngo bazoce baronswa umuzibukiro mu gihereta izobikeneye gucukura ubwo butare n'ubundi butunzi bwo murako gataka.
Abajejwe intwaro muri ivyo bice bobo bifuza ko hoshigwaho itegeko rimwe rihagenga kugira bahatoze amakori n'amatagisi menshi kandi angana mu gihugu cose maze amakomine nayo ahatorere akoyo kwe. Melkiade Nzokizwa nayo ni musantere wa komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke imwe muzimbwamwo ubutare kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Nta kintu kirekire twunguka kuko uno munsi baraza gusaba impapuro ico bita mu Gifaransa vacances d'hotel tukabibasinyira twavuga ko tubibasinyira nko kubuntu kuko batangiye igitanze cy'ibihumbi 10 ariko rero twabaza mu yandi makomine ugasanga batanga ibihumbi 500 kubera ryo tunganywa ritarabagiza ku makomine yose kugira ngo ikori n'amataxi tubitoze ku rugero rungana cyo tubaturabangiriye ariko muri rusange no kuvuga yuko ubu nta kunguko kenshi gahari nari ryo uno munsi tashaka kuza kubatoza ko ajya makori twahera tuza kubatoza kuko tukirinda iryo tegeko kitwa saba nuko itegeko ryo nyaruka.
Umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Wizeye yatangaje ko ingengo ruhasha zitegekanijwe kugira abatuze iyo ngendo ishobora no gucanishamwo abanyagihugu. Ubwo bushikiranganje buhamagara abajeje intwaro kuri kanura.
Ubushikiranganje buragabishije uwo wese ariko ahurumbira kugura amatongo kuri izo mvo. Leta izokoresha inguvu ihabwa n'amategeko y'igihugu kugira yihanize izo myifato. Abatware bo ku nzego z'intara n'amakomine basabwe gukurikiranira hafi igurishwa n'igurwa ry'amatongo no gufata ingingo zibereye kugira bakingire inyungu z'igihugu.
Aho ni mu gihe amashyamba yigenga agwanya ibiturire na kamwana wa mama yidoga ko uburyo buva mu igurishwa ry'inzahabu n'ubutare kenshi bunyuruzwa. Ayo mashyamba nka Oricom yikeka ko no muri iyo ngendo yo kugura amatongo ashobora kuba arimwo ubutare hoba harimwo abategetsi bamwe bamwe bashaka kwikika mu kiza ico Gabriel Rufyiri atwara Oricom yise kurondera gutunga ku nguvu biciye kubiri n'amategeko. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi yose bikemezwa n'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka vyerekana ko uburyo buva mu nzahabu n'ubutare buterera ibice birenga 50% mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka. Ibanki y'isi yose yongera ko hama ico gisata cotunganywa neza coterera no gushika ku bice 70% mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umunyarwanda Canisius Bihira yakoze imbabura idasanzwe ikoresha umwuka na vidange mu kiganiro haye Ijwi rya Amerika. Bihira uri mu kiruhuko kizabukuru ufite impamyabushobozi zihanitse ndetse n'iyikirenga avuga ko iyo mbabura igamije kurengera ibidukikije no gufasha abayikoresha kuzigama. Iri kibagira ubusa yaganiriye nawe.
Iyi mbabura igizwe n'igice kinini cyane cy'umuyaga nicyo kinini nk'iyo umuntu ahushye hari umuyaga uva ku munwa ugenda ujya kucyahuhaho hano rero kuri imbabura hari akantu kitwa ventilateur
turi mu rugo rw'umusaza kanizi y'usibihira mu mujyi wa Kigali bihira arasobanura ijwi rya Amerika imbabura idasanzwe yahimbye ni imbabura ikoresha umwuka na vidange iyi mbabura bwana bihira yayise teka neza stove
ifite ibipande bibiri icy'imbere n'icy'inyuma noneho icy'imbere kikaba gipfumuyemo utwenge duto cyane tungana n'umwenge w'urushinge uratubona hariya turahangaha
Bihira asobanura ko yakuze imbabura mu mugambi wo kurengera ibidukikije.
Impamvu dushyiramo vidange ni uko twasanze ariyo yangizaga ibidukikije kuko ahantu yimennye nta kinyabuzima gishobora kuhaba ndetse n'ibimera ntibyongera kuhamera. Ubwo rero tukavuga tuti turimo kurengera ibidukikije kuko ya vidange turayitwika igashira kuko ubu irakora nk'urutambi. Iyo yitwikaga idatwika umuyaga izana imyotsi myinshi. Hano rero nta mwotsi na mukeye uza kuko umuyaga nta mwotsi ugira none ya vidange igashyigashira nta gazi karbonike yohereje
ahanze kurengera ibidukikije bihira avuga ko imbabura ishobora gufasha uyikoresha kuzigama kayabo k'amafaranga atari make bitandukanye n'abakoresha ibindi bicanwa
imbabura nayitekereje kubera ko nari mbonye ibintu bya gazi bimaze guhenda nakoreshaga gazi y'ibiro 20 nkayikoresha icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice igiciro kimaze kuzamuka kirengeje 2025 kuko twatangiye igura munsi yagenda izamuka ihenda ndabireba nakoreshaga macupa nibura 3 urumva byabaga ari 1900 ngashyiraho umufuka w'amakara bikaba 100,000 ibyo 100,000 ubu ngubu kuri imbabura maze gukora bwa bushakashatsi ndasohora 5,000 byonyine ni ukuvuga ko ndabika 95
Madamu Philomene Nyirahakuzimana yahamirije ijwi rya Amerika ko amaze amezi abiri akoresha teka neza stove arayegeranya n'ibindi bicanwa yakoreshaga
nabonye nta kibazo uteye cyane ko ekonomiza ibicanwa yuguze vidange ukagitekesha mbona itinda ugeranyije n'ibindi twatekeshaga urebye ngewe nakoreshaga gaze ngira y'ibiro 12 iyo y'ibiro 12 rero nk'uhagaze 2020 urumva rero uguze vidange y'4 cyangwa 5 watangaga 40,000 byo kugura gaze ibiro 24 biteka mu kwezi ugatekesha 5,000 haba harimo inyungu deje warangije kugura yambabura ukabuguze na vidange
Madamu Nyirahakuzimana agakeka ko imbabura ishobora kubihenze kuri bantaho nikora gusa nabwo mu mboniye uwabasha kuyigundera ntiyabura kubona ikinyuranyo n'ibindi bicanwa
habayemo nkunganire ku mukene byamworohera ariko amaze kuyibona kuyicanaho byamworohera kuruta uko yagura umufuka w'amakara ni umufuka w'amakara wenda ugura 10,000 kandi umufuka w'amakara abantu bose bacanye barabizi ntago wacana umufuka umwe mu kwezi ibibaye mike y'ibibiri ucana imifuka 2 rero 2020 mu kwezi ukaba ushobora gucana vidange y'5,000 ndumva niyo waba uri umukene ibyo nibyo nibyo byakungukira
tuganira na bwana Bihira yatubwiye ko imbabura idasanzwe izaba n'umwanya mwiza ku rubyiruko rutagiraga imirimo arashingira ku bantu amaze guha akazi
imbabura izatanga akazi ku bakozi ku rubyiruko rwinshi nteganya ko nibura buri kwezi izagiha nk'abantu nka 50 akazi mu kuyikora no mu kuyikoresha noneho hazaza n'abandi bantu bazicuruza n'ubu barahari kugeza ubu ngubu tumaze gutanga akazi ku bantu barenga 40 muri iki gihe cyonyine kandi dutangiye kuyicuruza nta mezi 3 arashira nkaba mbona rero nyuma y'umwaka tuzatumaze guha abantu nibura nk'igihumbi akazi
iyi mbabura ku muntu ufite umuriro w'amashanyarazi ashobora kuyicomekaho igihe ayikoresha mu mirimo yo guteka ariko ku baturage batuye mu bice bitarageramo amashanyarazi bashobora kugura imbabura iriho umurasire w'izuba muto nicyo kimwe n'ushobora gukoresha amabuye mato bongeramo umuriro w'amashanyarazi ku rundi ruhande kubera izi mbabura zikora muri aluminiyumu bihira avuga ko bikimubereye imbogamizi itamworoheye agaciro k'iyi mbabura n'amafaranga 35,000 y'amanyarwanda ku baturage batabasha kuyigondera bihira avuga ko azasaba ababishinzwe bakabafasha kubona izi mbabura mu mugambi wo kurengera ibidukikije mu buryo bwa nyabwo bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubugeni n'ubuhanzi bishobora guhuza abantu bakarenga icyabatandukanyaga gishingiye ku moko ni mu kiganiro Kombo Taxi
Combo taxi.
Combo taxi.
Combo taxi.
Mugiye gutega amatwi combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize combo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza combo taxi. Taxi ya Grand Lac. Karibu papa, karibu mama, muko bien installé. Karibu sana vraiment mu taxi yenu, combo taxi ya mbore, je t'avais pas si yote comme un attaque. Karibu nishapika muka parfait, muna kasikia. Karibu sana, bo, tunese enda sasa sayi.
Mibikira, heriko mada, umuna sani, urawana kuni masafra ya wenye nuri jishati. Niku, uga tini kwa kuzani, iyarara mwurita jisiko.
Urikupu kibi nubi zande mwuni yarara.
Chegi zahiri.
Lume neribi, nge kwa yo hugo wewe. Ege kwa yo.
Bakia, pardon, mwesi kwa kujikalimenye bawili. Mama, pardon. Utaza segesiyo kote sogeza mabagaje juzi siampeshe mengine kupumua.
Niye kerejo.
Hatari wa Sophie, kwemera no munyero sanje kaze kwinjiza ibi bintu muri taxi koko. Aba bantu ni bashobotse ni nka masenene. Ntabwo bicara hamwe rwose bahora basimbagurika.
Isenene je.
Gasanga buzuye ahantu hose, uzini wacu kuno bahuzuye.
Wabuka
bwo. Iki modoka yose wayuzuye nino bitakara gasi byawe.
Ngunguki, ntasarugira ahubwo tere nabe. Ni ndeye kwemera kuza gukuniganira iri shamba ryanyu. Juzuye mu fisi nka wewe. Ibi ni bindi bikurishimana. Ntusubire.
Pardon basi, ona mujashimi baswa kidogo, eh?
Mubwire, mubwire ntasubire.
Wamwumvise? Ngo turi nkese ngo ni wacu rwose ngo ni mu mashamba nibuze uko ari mu ishamba bazaga gukora ikintu aha ngaha ayewe
ahubwo nubu nanje nazungurukije ubwenge ndarondera ingene nashoboye kuhaba iyi myaka yose nabibutse wewe urakarorero keza kingena muri fisi
unyumvira kandi
nta kintu nakime kiduhuza je nawe ifisi mu fisi hijya abantu mubana
oya vuga amasenene mu masenene hubwe mu
dadi wani
ngo usubi wanyu harya ye baba
waruzi ko ntagira yombo
warakinza ahubwo yabana bene wanyu wose mwagendaga wende senene rwose zikaguru
Chari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru kwa saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naharangiriye ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika mbifurije amahoro n'amahirwe mwari kumwe na Tonyster nshimiye Imana.